Foreign Service Institute, Kirundi Basic Course, Unit 10, Review. Exercise 1, Subject Prefixes for Personal Subjects.
Urakomeye. Ndakomeye. Urakomeye. Ndakomeye. Arakomeye. Arakomeye. Murakomeye. Turakomeye. Barakomeye. Barakomeye.
Exercise 2, affirmative versus negative indicative.
Urakomeye. Sinkomeye. Urakomeye. Sinkomeye. Arakomeye. Ntakomeye. Murakomeye. Ntidukomeye. Barakomeye. Ntibakomeye.
Exercise 3. Object prefixes classes 5 and 11 with affirmative verbs. Note that the class of one of the nouns involved here has been changed from what is shown in the book.
Uraronzikete. Ndarironse. Uraronzikete. Ndarironse. Araronzikete. Araronzikete. Muraronzikete. Turariironse. Bararonzikete. Barariironse. Uraronse urupapuro. Ndaruronse. Araronse urupapuro. Araruronse. Muraronse urupapuro. Turaruronse. Bararonse urupapuro. Bararuronse.
Exercise 4, affirmative versus negative.
Uratanguye. Sintanguye. Uratanguye. Sintanguye. Aratanguye. Ntatanguye. Muratanguye. Ntidutanguye. Baratanguye. Ntibatanguye.
Exercise 5A, object prefix affirmative, high verb.
Ibitabo. Urabonye ibitabo byanje. Ndabibonye. Ibitabo. Urabonye ibitabo byanje. Ndabibonye. Igitabo. Urabonye igitabo cyanje. Ndakibonye. urupapuro. Urabonye urupapuro rwanje? Ndarubonye. Umusozi. Urabonye umusozi? Ndawubonye. Imisozi. Urabonye imisozi? Ndayibonye. Umuduga. Urabonye umuduga wanje? Ndawubonye. Imiduga. Urabonye imiduga yanje? Ndayibonye. Umugenzi. Urabonye umugenzi wanje? Ndamubonye. Abagenzi. Urabonye abagenzi banje? Ndababonye. Impuzu.
Singular.
Urabonye impuzu yanje? Ndayibonye. Impuzu.
Plural.
Urabonye impuzu zanje? Ndazibonye.
Exercise 5B, object prefix, affirmative, low verb.
Ibitabo. Urakeneye ibitabo byanje? Ndabikeneye. Ibitabo. Urakeneye ibitabo byanje? Ndabikeneye. Igitabo. Urakeneye igitabo cyanje? Ndagikeneye. Umuduga. Urakeneye umuduga wanje? Ndawukeneye. Ikaramu. Urakeneye ikaramu ryanje? Ndarikeneye. Irangi. Urakeneye irangi ryanje? Ndarikeneye.
Exercises 5A and 5B combined.
Urabonye ibitabo byanje? Ndabibonye. Urakeneye ibitabo byanje? Ndabikeneye. Urabonye urupapuro rwanje? Ndarubonye. Urakeneye umuduga wanje? Ndawukeneye. Urabonye imiduga yanje? ndayibonye. Urakeneye ikaramu ryanje? Ndarikeneye.
Exercise 6. Object prefix, classes 11 and 9, with negative verbs.
Uraronse urupapuro? Sindaruronse. Uraronse urupapuro? Sindaruronse. Araronse urupapuro? Ntaruronse. Muraronse urupapuro? Ntitururonse. Bararonse urupapuro? Ntibaruronse. Uraronse ingwa? Sindayironse. Araronse ingwa? Ntayironse. Muraronse ingwa? Ntituyironse. Bararonse ingwa? Ntibayironse.
Exercise 7, concords.
Ibitabo? Akeneye ibitabo bingahe? Akeneye bine. Ibitabo? Akeneye ibitabo bingahe? Akeneye bine. Amakaramu? Akeneye amakaramu angahe? Akeneye ane. Abantu? Akeneye abantu bangahe? Akeneye bane. Abashumba? Akeneye abashumba bangahe? Akeneye bane. Abatetsi? Akeneye abatetsi bangahe? Akeneye bane. Imashini? Akeneye imashini zingahe? Akeneye zine. Amapikipiki? Akeneye amapikipiki angahe? Akeneye ane. Ibintu? Akeneye ibintu bingahe? Akeneye bine. Imbangangwe? Akeneye imbangangwe zingahe? Akeneye zine.